mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri no munsi wa gatatu itariki zitanu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese mu biganiro byacu. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave, mu gitondo mutwumvira kuri metero 25 canke 31 canke 41, ku mugoroba naho mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Kaze mwese.
Ebandesheye ngo nandikishije umuhutu kandi njye wengene defoza ku ntara navuze ko ndi umutumizi ashimira kamanga iminsi ngaho iminsi itatu yose arayimara adakora akazi iminsi itatu iheze baturirya imodoka ni na gisirikari dushyira ku ntara
bambwiye ngo nabeshe ko ndi umuhutu kandi ndi umutuzi tugiranye icyo turavamo umugabo wari watanze igihe gisirikare imaze guhuza egizositisi icyo turazikura kirwambara nyine impuzu za gisivili.
Abo ni bamwe mu misore iherutse kwirukanwa mu gisirikare yagirizwa ko yabeshe ku bwoko bwayo mu kwinjira mu gisirikare. Iyo nkuru hamwe n'izerekeye amatora y'abadepite mu Rwanda hamwe n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Kaze. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashyikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, turahera muri Congo. Umugambwe MFC wa Jean Pierre Bemba uragabisha ko ku nyungu z'igihugu giye gufata ingingo zikomeye inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yimukuriye mu higanwa ryo kurondera uzosubirira Perezida Joseph Kabila muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingingo yashikirijwe ku munsi wa mbere sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yarakumiriye Bemba ku rutonde rw'abakandida bazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku igenekerezo rya 2023 ukwezi kw'icumi na kabiri imwagiriza gufumbatisha ibyabona mu rubanza ariko araburanishwa na CPI. MFC uvuga ko ugiye gukorana n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntumbero yo gutegura urutonde rw'ibyo bagiye gukora kugira basubize abakongomani ubwigenge bwabo banyazwe. Ibyo byashikirijwe mu nama yahuje ibiro bya politiki by'uwo mugambwe ejo ku munsi wa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryarashoboye gutunganya ibiganiro byashyitse ku guhagarika intambara yari imaze indwi mu murwa mukuru wa Libya, Tripoli. Iryo tangazo ryo ku munsi wa kabiri ryashyikirijwe inyuma y'aho abategetsi ba Libya bashyikirije ko abapfuye muri uko gutana mu mitwe bashika kuri 61, abandi batari bake barakomereka. Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubutaliyano barashima ayo masezerano yo guhagarika intambara, bagahamagarira impande zirwana kwirinda gukora icyo cyose coza gisubiza inyuma ayo masezerano. Mwamenya ko izo ntambara zatanguye i Tripoli ku itariki ya 27 z'ukwezi k'umunani, inyuma y'aho muhari witwaje ibirwanisho ufise ikirindiro i Tarhuna ku birometero 65 mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Tripoli ugabiye igitero ku wundi muhari bisanzwe bidacana uwaka. Abahuza ba ONU batangaje ejo kuwa kabiri ku kibuga cy'indege cy'i Tripoli gishobora kuzosubira kugururwa ariko nta gihe batanze. Leta z'Ubumwe za Amerika zemeye ko zizokwishura neza kandi mu buryo butomoye mu gihe igihugu cya Siriya cyokoresha ibirwanisho by'ubumara mu ntara ya Idlib, ikirindiro cya nyuma cy'abarwanya leta ya Siriya. Ibiro bya White House byashikirije ejo kuwa kabiri ko biriko birakurikiranira hafi ibera muri Idlib, aho bivuga ko abanyagihugu b'inzira karengani bashika ku mamiliyoni bafise ubwoba bw'ibitero bya Perezida Bashar al-Assad. Amerika yavuze ko izobandanya ikorana n'ibihugu bicuditse mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti urama mu ntambara yo muri Siriya hisunze ibyemezo bizoshikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yashikirije ko inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano izokorana kuri uyu wa gatanu uza kugira bavugane kuri icyo kibazo. aha muri Amerika kandi abanyagihugu baharugwa mu bihumbi amajana baba kunkengera za mazi mu manuko bwa leta zimwe za Amerika ejo kuwa kabiri bariko baratekera imisenyi mu mifuko bapakira ibifungurwa bitegurira guhunga igihusi kivanze n'imvura ciswe Gordon bivugwa ko kiriko kigana ako karere amareta agabishwa muri ico gihuhusi ni Louisiana, Mississippi, Alabama na Florida. Imvura igera kuri santimetero 30 niyo yitezwe mu bice bimwe bimwe hagagabishwa ko n'abantu bashobora kuhasiga ubuzima. Amashirahamwe y'ibitoro arashobora nayo nyine kugara. Perezida Donald Trump avuga ko leta yiwe yiteze gufasha mu bikorwa byo kugarukira kubo ico gihuhusi kizo hitana. Umuntu umwe nawe yaratangajwe ko yafuye abatari bake barakomereka ni nyuma yaho baguwe ko nikiraro mu gisagara ca Kolkata mu buseruko bw'Ubuhindi kumuhingamo wo ku munsi wa kabiri. Amakuru atangwa n'igipolisi avuga ko n'imodokari zakorokanye n'ico gitarurwa. Abategetsi muri ako karere batangaza ko umuntu umwe yafuye abandi 19 barakomereka kandi abandi barashoboye bashobora nabo kuba barahambwe n'ibisigarira by'ico gitarurwa. Ibyo bibaye mu gihe mu mwaka wa 2016 ikindi kiraro kitari bwahere kubakwa muri ico gihugu nyene cy'Ubuhindi cyasenyutse abantu 26 bahasiga ubuzima abandi batari bake barakomereka.
Urakoze Aloise ku makuru bavugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje imyanya imigwi ya politike yaronse mu matora y'abadepite yabaye ejo bundi ku munsi wa mbere. Nibyo umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa agiye kudushikiriza.
Ufatiye ku bimaze gutangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda ku byavuye mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite yabaye kuva ku itariki 2 kugeza ku irenyezo ku kwezi kwa 9 biragaragaza ko ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi n'andi mashyaka bihurije hamwe bongeye gutsinda amatora ku bwiganze. Mu myanya 53 y'abadepite mu cyiciro rusange begukanye imyanya 40. Ishyaka Riharanira Demokarasi n'Imibereho Myiza PSD ryatsindiye imyanya 5 rikurikirwa n'ishyaka Riharanira Ukwishyira Ukizana kwa Nuperi naryo ryatsindiye imyanya 4. Ayo mashyaka niyo yaramaze imyaka 24 mu ntego ishinga amategeko no mu butegetsi muri rusange. Igishya muri aya matora noneho ku nshuro ya mbere hinjiyemo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo nayo ni ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party n'ishyaka PS imbera kuri. Buri shyaka muri ayo mashya ryatsindiye imyanya 2 mu ntego ishinga amategeko nk'uko bitangazwa na Profesori Karisa Mbanda, perezida wa komisiyo y'amatora.
Green Party itsindira imyanya 2 mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, naho PS imbera kuri itsindira imyanya 2. Ibi turabivuga by'agateganyo.
Ijwi rya Amerika ikimara kumva ibyavuye mu matora mu buryo bw'agateganyo yavuganye n'abayobozi b'amashyaka mashya yinjiye mu nteko ishinga amategeko by'agateganyo, nahereye kuri perezida wa Green Party bwana Frank Habineza Mbanza kumubaza uko yakiriye ibyavuye mu matora.
Turabyishimiye kubeko ariko bwa mbere ishaka ryakiriye mu nteko ishaka rya opozisiyo ni urwego rwiza n'ikintu tugezeho, ariko twizeye kubona imyanya myinshi ntabwo twayibonye, ariko byo twabishimiye.
Ibitekerezo byanyu mwagiye muvuga mu migabo n'imigambi yanyu mwiyamamaza, abanyarwanda babyitege ko ariko bizakomeza
niko bimeze rwose. Ibyo twijije abanyarwanda byose tugiye noneho kureba ukuntu dushyira mu bikorwa tugana n'andi mirimo ya politike tuzabona yo mu nteko. Twijije abanyarwanda ijyanye no gukuraho umusoro w'ubutaka kugira ngo ubutaka bube ubwabo, n'ibindi byose twijije abanyarwanda rwose ntabwo tuzabaveba, tuzakomeza kubishyira imbere kandi nta kabuza bizagerwaho.
Nkimara kumva uruhande rwa Green Party nakomereje ku ruhande rwa PS imbera kuri, nabwo mvugana na perezida waryo Madame Christine Mukabunane nawe ati
abyakiriye neza kane twashoboye kubonamo 5%, kandi na twashimiye abadutoye n'abadufashije bose nk'abayobozi b'inzego z'ibanze bakoroherezaga mu kwiyamamaza n'abandi bose bafatanyabikorwa.
Umuntu yavuga ngo imigabo n'imigambi namwe mwari mufite mugeze mu nteko ishinga amategeko nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bizakomeza?
Bizakomeza gukomeza cyane ndetse ahubwo bigiye kugira imbaraga kuko nibura tubonye imyanya igaragara yo kubivugiramo.
Ayo mashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko ari ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, yumba amaze imyaka 9 hatanira kujya mu butegetsi. Ibi rero bishobora gufatwa nk'inkuru nziza kuri aya mashyaka, ariko nanone no mu mboni y'amahanga kuba aya mashyaka yavutse nyuma ya genocide abonye ibyicaro mu nteko, kuko ubutegetsi bwa Perezida Kagame bwakunze kunengerwa ku gucecekesha batavuga rumwe nabwo. Perezida wa komisiyo y'amatora yanatangaje by'agateganya batorewe guhagararira abafite ubumuga n'urubyiruko. Ku ruhande rw'abafite ubumuga hari bwana Eugene Mussolini, naho ku rubyiruko hari bwana Ernest Kamanzi na Christine Maniriho. Muri aya matora nta mukandida wigenga wabashije kugeza ku ijwi rimwe ku ijana, bose uko ari bane batahiyaho. Kuri uyu wa kabiri kandi hanabaye amatora ku cyiciro cy'abagore bagomba guhagararira abandi mu nteko ishinga amategeko. Komisiyo y'amatora iravuga ko yose yagenze neza, ariko ko amajwi yose yo mu ntara atarabageraho ngo babashe kumenya ibyavuye muri aya matora y'abagore. Abatoye hari icyo biteze kubazabahagararira.
Kuri iyi manda ni ukureba imbere cyane, ni ugukora umuvuduko cya cyizere tuba twagiriwe nk'abagore bakagisigasira, ku buryo bagomba gukora ibidasanzwe kugira ngo icyizere igihugu cyahaye umugore koko bagumize bakibone. Njye nicyo nifuza ko bazasigasira agaciro baba bahawe.
Abo tugiye gutora turabifuza ko bazatuvuganira nk'abagore, tukava mu bwigunge, tukava damu bese bahagarariwe dukomeye muri byose.
Nakwibutsa ko kugeza ubu mu badepite 80 hasigaye abadepite 24 bataramenyekana bazaba bahagarariye abagore muri 30% byabo. Ukurikije ibyagaragaye muri manda cy'igihe FPR n'andi mashyaka bihurije hamwe batakaje umwanya umwe, PSD yatakaje imyanya ibiri naho PR nayo yatakaje umwanya umwe. Akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Tukivuga ku matora kandi ugaruka rwaratoye babiri bazobaserukira mu nama nshingamateka. Ayo matora yakurikiranywe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Kamanzi Ernest 1949, Maniriho Clarisse 1918, Kayirebwa Eliane 1919,
uhagarariye umugwi w'igihugu hujeje amatora ariko arasoma ibyavuye mu matora y'abadepite babiri baserukira ugwaruka. Abakandida 226 nibo bitoje inyuma y'amatora. Amazina yaje imbere ya bose n'aya Kamanzi Ernest, umusore wo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajepfo, na Maniriho Clarisse, umwigeme aturuka mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Bose banse kugaragaza umunezero bafise imbere y'uko umugwi w'igihugu ugaragaza ibyavuye mu matora ku rwego rw'igihugu. Batowe n'abaserukira ugwaruka kuva mu mirenge no mu turere 30 tugize igihugu bagera ku 223, mu gihe abategerezwa gutora bari 257. Besegura ko ayo matora yitabiriwe ku bice birenga 86% ku ijana. Abo batumye abo batoye kuzobashikanira ijwi hejuru ku kibazo cy'ubushomeri, inda zitifujwe mu bana b'abakobwa n'ibindi.
Abakobwa dufite ikibazo cy'inda zitateguwe hano hanze, gusanga abakobwa batwara inda zitateguwe ni ukubagira inama. Ikindi mu iterambere umukobwa kumva ko ashoboye
agakomeza gutanga ibitekerezo bizatuma urubyiruko rubasha kuba mu nzego zifata ibyemezo, n'umubare w'urubyiruko duhagarara mu nteko ishinga amategeko ukawava kuri 2 ukawagira no kuri 5 biramutse bikunze. Nibura buri ntara ikagira umudepite w'urubyiruko yihagarariye.
Ubushomeri butwugarije ndetse n'ibiyobyabwenge n'inda zitateguwe ni inzitizi ku iterambere, kuko urubyiruko rwinshi bagenda rukishora mu biyobyabwenge rukabura umwanya wo gutekereza ibyaduteza imbere, abandi bagaterwa inda bakiri abangavu, ugasanga umwanya mwinshi bawumaze bajya kwita ku bana ndetse abana bajya no kungana bagata amashuri n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo.
Cyane cyane ku bintu bijyanye no guhanga imirimo abana b'abanyeshuri batoya bari umuna bacu, twifuza yuko bashyiraho nibura amategeko abereye uburezi kugira ngo ireme ry'uburezi mu Rwanda ribashe kuzamuka.
Abo mu karere ka Kayonza bobo bafise umuti w'ubushomeri.
Twebwe tugiye kwiha gahunda cyangwa se twihaye gahunda yo kwihashyira mu matsinda, bakazatuvuganira akaboneka inkunga zizamura urubyiruko zigaca mu matsinda, hanyuma urubyiruko rudafite akazi rukabasha kwibonamo kandi rukiteza imbere.
Abo mu karere ka Nyabihu nabo bafise ibindi bibaraje ishinga.
Imihanda kaburimbo, hari imihanda ingi isanzwe y'igitaka imwe ikorerwa na VUP, ariko by'umwihariko baduhaye kaburimbo inyura mu mavene nk'uko bizamusanze bimeze cyangwa hano i Kigali byaba byiza kurushaho.
Irambona Liberata aserukira uwo mugwi w'igihugu yabwiye Ijwi ry'Amerika ingene ayo matora yagenze muri rusange.
Ibyo byagenze neza kuko wabonye ko baje ari benshi baratora mwituze mutekano wari wubahirijwe kandi ubona abatora indorerezi abanyamakuru mwese mwabibonye amatora yagenze neza ariko nta waje atujuje isabwa byose byari byuzuye nta kidasanzwe cyagaragayemo
abatowe baje kwiyongera ku bandi 53 batowe kuri uyu wa mbere baserukira imigambwe n'abigenga abagore 24 batowe kuri uyu wa kabiri hamwe n'umwe aserukira abafise ubumuga bose hamwe bakaba 80 umugwi w'igihugu jejwe amatora uvuga ko naho ibiharuro byose bitaraheza kwegeranywa ivya mbere vyerekana kumugambwe uri ku butegetsi FPR uzi imbere n'ibice birenga 75% kwijana Pierre Clavin Yonkuru I Kigali ku bwijwi rya Amerika
tuve mu Rwanda tuje mu Burundi hari imisoro yo mu ntara ya Kirundo iherutse kwirukanwa mu gisirikare yagirizwa kuba yarabeshe ubwoko bwayo uno munsi isaba kurenganurwa yemeza ko ubwoko batanze ari bwo buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko intonde z'abasavye kurenganurwa zarungitswe kuba bijejwe akabasaba kurindira inyishu
imitangara iheruka gutora ibibazo biha uburenganzira bwo kwinjira igisirikare imaze hafi amezi abiri itanguye imyimenyerezo mu bamenye ibyo bibazo mu ntara ya Kirundo ku rwego rw'abasirikare bato bato bariko bagirira iyo myimenyerezo mu ikambi ya Mwaro ni muri uwo mugwi havuyemo abirukanwa bagiriza kwiha ubwoko badafise aba bagirijwe ko bigize abatutsi kandi ari abahutu iyo marabo barabihakana
twagize nk'uku hahetse nkindi nka zitatu dutanguye akazi tubona baradusomye ku bandase nyine cyo ibintu cya formation ahinga twumva baradusomye ngo abantu banaba ngo bivye ubwoba ariko nyine tuva mu kaho ubundi cebambesheye ngo nandikishije umuhutu kandi njye wengena ku depoza ku ntara navuze ko ndi umutunzi basha umuntu acamara ngo iminsi ngaho iminsi itatu yose arayimara adakora akazi iminsi itatu iheze baratwuriza imodoka nyine na gisirikare dushyira ku ntara
bambwiye ngo nabeshe kuko ndi umuhutu kandi umutuzi tugiranye icyo cyo cyavamo umugabo we batwanze imbere cyo gisirikare impuzu ya gisirikare cyo cyazikura cyambara nyine impuzu za gisirikare
hari n'abandi tutashoboye kubonana ngo tuvugane kuri mikoro bavuga ko bagirijwe kwiyita abahutu kandi ari abatutsi aba nabo nyene bakomeza kwemeza ko ubwoko bwabo ari ubw'abahutu bandikishije uyu we avuga ko atigeze amenya se we amubyara akavuga ko yihitemo ubwoko bwa nyina agasaba ko atawo bumukura ko
twaravuye nyine turi muri tuvuye muri sport muri tabitiki ama bacu atubwira ati rasambere ma mwese ni mutonde pare province turatonda pare province hanyuma rero ti tuyase basomera abantu babeshe ubwoko bace bata baradusoma bahereye ku ntara nyine twese mu kintu cyo dusanga turi abantu 27 mama n'umututsi papa nawe ntawe nigeze mana kuva nakavuka ubwoko ni je nabwiyumviriye kubera ntigeze mbona papa nta n'uwabayeho yaciye amwihakana umva ntisinemewe neza n'amategeko nshangira ku bwoko bwa mama nye
baba abirukanwe bagezwa kwita abatutsi cyangwa kwita abahutu barasaba kurenganurwa yamara icyizere ni gike kubera bamaze gusubirizwa
harimo abantu dushobora kuba twararenganitswe ubwoko umuntu atabeje saba yuko kikuri iyo rekarama agasubirayo ukabandanya agakora
tumwe turaraba ukuntu barimo baradusubirira bamaze kugenda ku kazi ndibamenyeka tusaba tusigiye natwe natwe rekarama byobipfa busa
cy'ukuntu ndabibona bamaze kuza abo bamfasa bamaze kuza nta kundi byogenda nyine byamaze gushika
nashatse kumenya ko abirukanwe bose boba bavuga ko babeshewe abasaba kurenganurwa barafite icyo babivuga ko
harimo abantu bashobora kuba barakoresheje amanyanga kugira ngo binjire gusa njye sinumva nk'ukuntu wewe ugenda kudepoza uvuga ubwoko bwawe ahagera ibintu nk'ibi bakaca bahindura ubwoko none nk'ubu wavuze ugenda kudepoza wavuze kuri umututsi ukaca usanga baraguhindura ubwoko ngo uri umuhutu nibyo bintu basumva byo babyumvikana
birashaka kabaha babeshe mugabo naho biru
yego ukaba nkako harimo ababeshe n'abandi batabeshe
abiyandikishije mu gisirikare mu ntara ya Kirundo bakigwa n'ababoneye izuba muri urwo rwego bo mu ikambi ya Kirundo twaciye kubarongoye iyo kambi kugira tumenye uko icyo kibazo cyabo birukanwe cyifashe mu burongozi bw'iyo kambi babwijwe rya Amerika ko intara ariyo ifite icyo kibazo mu minwe Alain Sibiri Mutabazi arongo intara ya Kirundo avuga ko bakiriye abashoboye gushika kare gusaba kurenganurwa. Uyu mutware akavuga ko intonde zabo n'ivyo basaba kurenganurwamwo zamaze kurungikwa ku babijejwe, akabasaba kurindira ikizovamwo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi kandi abagize inama mpanuzwa jambo z'amakomine mu gisagara cya Bujumbura baridoga ko amakomine yabo adafatwa nk'ayo mu gihugu hagati, ko mbere ubushikiranganji yegukira butayakorera ko amasuzuma. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwegereza iterambere abanyagihugu avuga ko ivyo bidakogwa kuko ayo makomine atagira ubwigenge mu by'ubutunzi. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Patrice Sabukwigura numwe mu bari mu manama manuzwa jambo ya makomine yanahangwa mukaza na muha ya meri ya Bujumbura bidogera uko makomine yabo yifashe. Uyatowe muri komine mukaza ashikiriza ko atamasuzuma akorwa n'ubushikiranganji bujejwe kwegereza iterambere abanyagihugu kuri ayo makomine nkuko bikorwa ku yandi makomine y'igihugu, igikorwa kiba uko umwaka utashe.
Ndabisuzumye nk'imyaka nk'ibiri, nuko iyo bari kubarasuzuma yandi makomine yose yo mu gihugu, ikomine zitatu zo mu gisagara cya Bujumbura zozo ntizisuzumwa. Ko biranababaje iyo wumvise ngo komine Busiga yabaye ya mbere, hanyuma komine Mukike yabaye ya nyuma, mugabo warindira urutonde rwa komine Muha, rwa komine Mukaza, rwa komine Ntahangwa ukarubura.
Icyo kibazo kirazwi muri ubwo bushikiranganji nk'uko byemezwa n'umuvugizi wabwo Bartazaru Niyonzima. Yabwiye Ijwi rya Amerika ico biva ko kugira amakomine atatu yo mu gisagara cha Bujumbura ndakorwe ko amasuzuma.
Sindaha mu Burundi gusa ibisagara by'imirwa mikuru amakomine abigize kenshi usanga afise uko atunganijwe bitandukanye n'amakomine ya ruguru. Mbere no mu ibwirizwa rigenga amakomine birimwo aho bivugwa yuko amakomine y'igisagara cha Bujumbura ategerezwa kuba atunganijwe ukundi isa. Rero nico gituma tudashobora nko kuvuga yuko twoja suzuma amakomine y'igisagara cha Bujumbura kuko ntafise ubwigenge kubijanye n'uburyo. Icyo nico kibazo nyamukuru kihari kuko afise ubwigenge kubijanye n'itunganyo ry'intwaro ariko ntafise ubwigenge kubijanye n'uburyo.
Abagize amanama mpanuzo jambo y'amakomine atatu agize igisagara cha Bujumbura bavuga ko bafise amakenga. Patrice Sabukwigura yabwiye Ijwi rya Amerika ko ayo makomine ashobora kuba ya nyuma mu iterambere hamwe atagihindutse.
Iyo isuzumwa ritabaye hariho vya miliyoni amajana atanu baha mu makomine yose y'igihugu zitegerezwa gukoreshwa. Hariho intwari ibereye itegerezwa kuba mu ikomine iyo ariyo yose. Uretse nayo babaha nk'imfashanyo, hariho n'ayandi nabo bironderera kuko nabo barafise aho ububasha bwabo bugarukira mu kurondera amafaranga, barafise aho bageza mu gutegura imigambi y'amakomine barongoye. Mbere birashika ko n'amanama y'amakomine ayo manama aba gake canke ntanabi, ni ukuvuga yuko ivyo vyose bagiye kubiraba n'ingene amafaranga muri rusange akoreshwa, ingene intwari ikora muri rusange. Ndafise amakenga ko boheza basanga aya makomine yo mu gisagara ca Bujumbura ahakwa kuba ya nyuma.
Uvugira ubushikiranganji bwo kwegereza iterambere abanyagihugu Bartazaru Niyonzima ndakana ibivugwa na Sabukwigura, aremeza ko kudasuzumwa kwa ayo makomine yo mu gisagara cha Bujumbura bituma aba ya nyuma mu iterambere. Avuga ko ari umurwi uza warashinzwe kugira utorere umuti ico kibazo. Akizeza abari muri ayo manama mpanuzwa jambo y'ayo makomine yo mu gisagara cha Bujumbura ko mu minsi ya vuba ishobora kuva mu nzira.
Mukaba mwumva yuko ibikorwa byo biko birakogwa, hanyuma tukaba twiteze yuko muri iyi minsi iza niyo bamara kwerekana ingene amakomine ategereza kuba yatunganije kubijanye n'uburyo no kwitoreza uburyo, kuko nico kibazo nababwiye kihari. Niho tuzoheza rero dukaca tugira duti reka tuyashyire ku rugezo rumwe n'ayandi makomine, kuko numwe twarabiko twe dufite mu bushikiranganji kubona hari amakomine tudashobora kuba dukorera ibyo ayandi ariko arakorerwa kandi yategereza kuba yose ku rugezo rumwe.
Bujumbura, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Ubunaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo. Mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Senateri w'igihangange John McCain wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratabarutse, yazize kanseri yo mu bwonko, yari afite imyaka hafi cyane 82 y'amavuko. Yari muntu ki nibyo tuganiraho muri make cyane. John McCain akomoka mu muryango w'abasirikare bakuru bo mu ngabo zirwanira mu mazi Navy. sekuru na se bombi bageze ku ipeti rya Miral no kuvuga ipeti risumba yandi. John McCain nawe yakurikije umurage wabo ajya muri Navy kuva mu 1958 kugera mu 1981. Yarwanye muri Vietnam, yahabaye imfungwa y'intambara imyaka irenga itanu, agaraguzwa agati buri munsi, yahakuye ubumuga butigeze bukira. Yasezeye igisirikari afite ipeti rya Navy Captain ringana n'irya Colonel. Kuva ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere mu 1983 kugera ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere mu 1987, John McCain yabaye depite mu nteko ishinga amategeko Congress. Naho guhera kuri iyi tariki ya gatatu y'ukwa mbere mu 1987 kugera atabarutse, yari senateri muri Congress. Yari perezida wa komite ya Sena ishinzwe ibya gisirikari. Mu mwaka w'2008 yahatanye na Barack Obama mu matora y'umukuru w'igihugu aratsindwa. John McCain amaze kuryamira ukuboko kw'abagabo, ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa cyashakishije uwayoboraga gereza McCain yafungiwemo muri Vietnam. Uyu mukambwe w'imyaka 85 Tran Trong Duyet yabwiye AFP ko McCain yari umuntu ukunda igihugu cye atava kwizima. Si we wenyine wemeza ko John McCain yashyize buri gihe igihugu cye imbere y'ibindi byose. Abantu b'ingeri zose hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko bazi kandi bavuga John McCain, usibye abirabura bamwe na bamwe. Ikinyamakuru Politico cyagiye kubashaka muri Leta ya Arizona mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. John McCain yarabereye umwe mu basenateri bayihagarariye i Washington. Oscar Tillman yahoze ayobora umuryango NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, ishyirahamwe riharanira guteza imbere abirabura muri Arizona. Yabwiye Politico ati umubano wa McCain n'abirabura ni zeru, nta kintu cyacu na kimwe nigeze mubonamo. Buri mwaka twaramutumiraga ariko ntiyigeze aza na rimwe. Uretse mu miryango iharanira uburenganzira bw'abirabura no mu banyemari b'abirabura niko bamuvuga. Ron Busby wo mu rugaga rw'abacuruzi b'abirabura muri Arizona yemeza ko John McCain atigeze abasura na rimwe. Ariko hari abandi birabura bo muri Arizona bavuga ibitandukanye. Art Mobley ni umunyamakuru uzi John McCain imyaka na myaka, yemeza ko John McCain yamye abana kandi afasha abirabura b'ingeri zose. Yitangaho urugero ati nashatse gushinga radio ya mbere na mbere y'abirabura mu 1992 hano iwacu, ariko igisirikare cyarantambamiye bikomeye kivuga ko imirongo yacu izajya ihungabanya itumanaho ryabo. John McCain yarantabaye abyinjiramo, mbona uburenganzira bwo gutangiza radio yanjye na nubirakora. Ijwi rya Amerika. Uko bimeze kose, igihugu cyose kivuga kandi cyemeza ko John McCain ari intwari y'igihugu yeguriye ubuzima bwayo bwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyapolitiki by'umwihariko bo bashyira imbere amatwara ye yo kubaha abandi n'ikinyabupfura mu bya politiki, ibintu bidakunze kugaragara kuri bose. Urugero, mu 2008 John McCain nyine murabizi yahiganwaga na Barack Obama mu matora y'umukuru w'igihugu. Rimwe arimo aganira n'abayoboke be, umutegarugori umwe afata mikro, umutegarugori w'umwera ati sinshobora kwemera Barack Obama kuko ari umwarabu. John McCain yarayimushikuje amubuza gukomeza igitekerezo cye, aramubwira nk'umwigisha ati madame ibyo sibyo na gato. Sibyo, Obama ni umugabo wiyubashye, ni umunyamerika, ko tudahuje ibitekerezo nicyo cyonyine kituraje ishinga muri biturimo. Icyo gihe hari igice cy'Abanyamerika benshi babera bemezaga ko Barack Obama atari umunyamerika, ko atavukiye muri Amerika, ko atari umukristu, ahubwo ko ari umwarabu kubera rimwe mu mazina ye Hussein. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane, murakara.
urakoze Thomas kuri icyo kiganiro. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi, ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri micro.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.